Ifoto ya gatandatu itwereka ubwato bwa Noa. Imvyaro z'urukurikirano nyinshi ziragenda, hanyuma Adamu na Eva bari bafise ababakomokako benshi. Abantu bose baracumuye barongera bagarariza Imana. Icaha mu bantu kiboneka nk'iciganje bituma Imana ifata ingingo yo kurandura abantu ikoresheje umwuzure w'amazi. Hari umuntu umwe rudende yakunda kandi yayoboka Imana, izina ryiwe yari Noa. Imana ibwira Noa kubaka ubwato bunini kugira we n'abiwe bashobore gusokoroka baje mu bwato, hanyuma bakire uburake bw'umwuzure. Nk'uko Noa yubaka ubwo bwato, yashishikara aburira abantu kuvyerekeye urubanza rw'Imana n'umwuzure wari kuraza. Ariko ivyari bibabaje, abantu ntibigeze bizera namba imburi z'uwo muvugishwa w'Imana. Bashishikara kumutwenga kandi bagarariza kuva mu nzira zabo mbi.